Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Niriwa mwese bakunzi ba Radio Inzamba, sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu ingenekerezo ya 2019 umwaka w'ibihumbi 2022 nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu babiri baraye bapfuye mu ntara ya Mwaro. Umusirikare ari mu wacungera icegera c'umukuru w'igihugu yaraye arashe umuntu na wacarayirasa mu nyuma. Abasirikare n'imbonera kure bagwa abandi bagakomereka mu ngwano zibera muri Kongo barabandanya gutahukanwa. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje wo kwivuna basi arahira karengwa ko atabasirikare b'abarundi bari ku butaka bwa Kongo. Muraza kuvyumva murano makuru. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko amafaranga yose abarimu baterera agiye kuyafata. Evariste Ndayishimiye avuga ko ayo mafaranga ariyo atera amanyama ababaserukira bagaca babagumura ngo bahagarika akazi. Mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese. Umusoda yayishe umusivili amurashe na waca yihindukiriza ko inkoho ariyica. Ivyo vyabaye kuri uyu wa gatanu ku musozi Gihinga muri zone Mwaro. Uwo musoda yarasanzwe ari umubacungera urugo rw'icegera c'umukuru w'igihugu Poste Abazombanza w'i Mwaro. Uwo munyagihugu yishwe nawe yari umudandaza yaramaze iminsi atumvikana n'uwo yamugandaguye nk'uko amakuru avaho Igihinga abivuga. Inkuru ya Hawuntengurutse.
Ubwo bwicanyi bwabereye ahitwa ku gicupa ku musozi Gihinga intara ya Mwaro. Umusirikare yitwa Aaron w'ipete rya Premiere Classe yashitse mu nzu y'uburiro bwo witwa Pacifique batazira muhongo yahoze ari umusirikare acaramurasa n'inkoho yiwe y'akazi. Hari saha umunani z'umurango nk'uko umwe mu babibonye abivuga.
Amasoda sinakiri yari yateguye yabaje no kwinjira no kuri abantu bari bahari rwikwayo rwikwayo atumbeza kuri si umuhongo aramurasa mukubise amasasu atatu mu gikiriza umudana agaca agwa hasi maze umusoda nawe yaroni aca arirarira umusoda gishikaika kiziga mu mutwe.
Ayo makuru nyene aremeza ko uwo yagirizwa kwica yari asanzwe arondera kugirana ubucuti n'umwe mu bakobwa bakora muri iyo nzu y'uburiro nyene bwo ariko yagumye amwiyama amubwira ko amuburiza umukozi gukora akazi.
Nyine musanzwe bari bamwe bavugana nabi kandi bihereye kuri ayo makuru yasohotse. Kandi umukobwa nawe biravuga ko yamwanga amwiyama ntashaka iyo migenderanire. Uwo mudandaza w'umuhongo yari yatoye abantu uwo musozi ngo bayagiriremwo uwo mukobwa asigura umusozi igituma adakunda akazi bamwike.
Mwomenya ko uwo mukobwa yafashwe akanya gato n'iperereza aha Imwaro kuri uyu wa gatanu yaciye agarukanwa inyuma y'iminota 30 nk'uko amakuru avayo avyemeza. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ngwaronde Desire Nduwimana avuga igipolisi ngo agire ico avuze kuri ubwo bwicanyi ariko uwitavye telefone yiwe mu ijwi ry'umukenyezi yavuze ko atari hafi.
Hawuntengurutse arakenuye. Abasoda b'abarundi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi y'igihugu ca Congo. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganji wo kwivuna bansi no kwitaho abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi hari kuri uyu wa gatanu ariko yishura ibibazo mu nama nshingamateka aho asigura ko igikorwa c'abasirikare b'abarundi arico gukingira igihugu c'u Burundi ko atamusirikare w'igihugu c'u Burundi ari Congo. Ni mu gihe hamaze iminsi yavugwa ko hari abasirikare b'igihugu bari kumwe n'imbonerakure bamaze iminsi bajabuka baja muri ico gihugu. Ni mu mwumvirizi
ariko akacako bati hari abasirikare b'igihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo unabere igihugu canke n'amashirahamwe iyo baya hari abavuga yuko bo bariho abasirikare b'u Burundi boba bari mu gihugu kibanyi cha Congo ati mbega vyo barivyo hamwe vyo barivyo naho ntiwoba bagiye gukora iki. Ivyo tumaze iminsi atari tuvyumva cancane twavyumva ku mbuga rukanabumenyi chanye kuyandi maradio atandukanye yo makungu icyo tumesha nuko asikaye cy'urundi gikora n'icyizunze amategeko agenda igisirikare cy'urundi kandi amategeko rero hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa cy'ishyamba igisirikare cy'urundi rero ntabwo kiri muri Repubulika kandi intwaro rusange ya Congo nk'uko amategeko abivuga kuko igihugu cyari cya Congo urabizi ko usanze zitaniye umubano mwiza kandi ngahatwaza yuko n'umumenyeshamakuru Rwanda ko yiyenze gatonyi ziko yabigeze nkanabaza yuko atabasirikare ba Congo baba barabivuze kuko igisirikare muri Congo usanze zitaniye imigenderanire turavugana turakorana turahuga rero umva abasirikare b'iwacu ntibaba bari hariya mu gihugu cya Congo hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya Congo ngo baheze bazemere mu gihe bakaba bagiyeyo hisunzwe amategeko.
Naho umushikiranganji w'ukwivuna basi no kwitaho abahoze ku rugamba abihakana kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu gushika ku wa gatanu haratahukanywe mu Burundi abasirikare n'imbonerakure bakomerekeye mu ntambara zimaze iminsi zivugwa mu karere ka Kivu y'umanuko mu gihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Abakomeretse bose baciye bajanwa kuvurirwa ku bitaro Hôpital Populaire vyo mu Kamenge. Muri abo bakomereka harimwo abaraswa na bagenzi babo iyo rugamba rwashushe. Inkuru twateguriwe na Diane Nkurunziza.
Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko naho abatwara ku rwego rw'igihugu baguma bahakana ko atabasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo ko ibiriko biraba bigaruka bibahinyuza. Mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu no ku wa kane hajabukanywe abakomeretse n'abasize ubuzima muri izo ntambara ziriko zibera muri Kivu y'ubumanuko mu gihugu cya Congo. Ayo makuru nyene avuga ko harimwo n'imbonerakure zajanye n'abasirikare barenga icumi abapfuye bashikijwe mu kambi ndetse ya Passive iri nyuma y'iki kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ayo makuru nyene akavuga ko abakomeretse nabo baciye bajanywa ku bitaro Hôpital Populaire bita kwa Adolphe vyo mu Kamenge. Abasirikare bavuga kandi ko muri izo ntambara iyo rugamba rukamvye imbonerakure zitumutwe zigatangura kurasa abasirikare bari kumwe bagasaba ko bohabwa uruhande rwabo burwaniramwo ngo ataruko ngo abasirikare batishwe n'umwasi bari kubaragwana ngo bazokicwa n'imbonerakure. Amakuru ava mu basirikare bari Buganda mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko hinjiye inka zizanywe n'abasirikare n'imbonerakure bavuga ko zazanywe mu gihugu cya Congo muri zo ntambara. Izo nka ngo zajabutse kuwa gatatu no kuwa kane ziciye ku vyambu vya Rusizi kujya kane kujya gatandatu no kugindwi. Naho ku ruhande rwa leta ya Congo bemera ko hari intambara ziriko zirahuza imirwi y'abarwanyi b'abarundi n'abasirikare. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganje wo kwivuna avansi no gukurikirana abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi yarayamenyesheje ko abavuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo banguha. Icyo bikoze muri iyi ndwi umukuru w'igihugu mu nama yashikirije abarongoye intara n'abategetsi bakuru bakuru mu gisirikare no mu gipolisi yababwiye ko naho mu gihugu ari amahoro muri rusangi ko hakujya y'uruzi Rusizi hari abagwanyi bariko bitegura gutera u Burundi. Abagwanyi bavuze ko bakorana n'umuhari w'iterabwoba ukorera muri Kivu ko ADF.
Diane Nkurunziza turamukengurukiye mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba cyane abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza. Uwikingije arashobora kwandura, nawe agashobora kwanduza abandi.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabandanya kugabisha abarimu ko batohirahira ngo biyumvire kugira yegere yegere. Mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka gwikorera ivyabo kuri uyu wa gatandatu Bujumbura, Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko agiye gufata amafaranga yose abarimu baterera mu mashirahamwe barimo akaba yamenyesheje ko ariyo atera amanyama abaserukira abo barimu. Ayo mafaranga nyene ngo ni nayo akoreshwa mu bwicanyi. Umviriza mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
kandi hari abantu baciye bankebura burya ajya bavuga ngo bashekeje za malerebo mu kirundi bashaka kuye ntagakira. Hari ikintu kimwe naciye nibuka ndetse ntumwambwiye ngo ndagira abarundi sije bageze umwongere kugira ngo abacungerere ibyabo sawa abakuru bajya amasendika amahera yose abarimu bakotije ngo ndayarondere ndabyo bayashitse bishimira rafise n'amahera y'abarimu birirwa bararya bagacaragumura mugaba ariri amahera none ko mukotiza siro tenisi bisare arasurusi muzajahe kontora abarimu ingene bangana mu Burundi bakotiza angahe ku kwezi burya harimo munsi y'imiliyoni amajana atanu oya hari ubu ajahe dufate tuti imyaka cumi iheze amahera yose bakotije twereke icumi bayakoresheje jewe nserukira abarimu kuko jewe nserukira bose nserukira abenegihugu mpamagara egizekitifu y'irya sendika kandi harya bace yoo bakoze hasi bacibaragibutse ikintu kubera baramaze abarimu babarya amahera yabo bagaca bagira amanyama ngo n'igihugu bagiturire nanje rero ngira ndayakontorore nayazane tuyubakishe urazi jena mbuzi ajya amahera bakotiza abigisha mu masendika iyo bagira banki bariyo banki ya mbere ikomeye ngaha muri Burundi none ajahe niyo batera ubwishime tuzoyahiga bazatwereka girashireho komisiyo bakishe bahinyibutse girashireho komisiyo ikontorora amahera abarimu bakotiza mu masendika yabo tubone icyakora kuko niyereka mwene ayo mahera yitwa niyajya muri terorisme amahera agakontororwa atamenye iyo aje niyajya mu bwicanyi
kugira grefe kugira chabaho grefe twose ni wowe nyine kuga Javene bigira cegera curongo ishirahamwe ry'abarundi b'intungane RCP ngo amajambo y'ukugabisha amasendika y'abarimu yashikirijwe n'umukuru w'igihugu n'ubutumwa bukomeye yashatse guha abakozi bose ba leta bari bafise umugambi wo gusaba ko barenganurwa babicishije mu mashirahamwe y'abakozi akaba bivuze inyuma yaho umukuru w'igihugu agabishije amasendika yaraherutse kumenyesha ko agiye guhagarika akazi ariko akisubira ko kubera ibiganiro bariko baragirana na leta. Yibigira Gervais habona ko umukuru w'igihugu yakoresheje amajambo atabereye ashobora no gutuma ibiganiro ataco bishikako.
Iyo tuhiye ku kato cya mbere cy'amajambo yakoreshejwe nuko abona ko umukuru w'igihugu yafite uburirerire ishavu yerekana ko kandi uwo munsi umwigisha ari umuntu atarise agaciro imbere y'umukuru w'igihugu urabyeho umwigisha avuga yuko mezi atatu ashobora kuba yabonetse amuhinda cyo nuko kandi umwigisha yamugiranyije hamwe n'intu z'ikibi ivuga yawe yavuze mu kubarobe bahamagara yuko bufata inkoho yumva yuko umunsi w'umwigisha rero atakibanza afise imbere y'umukuru w'igihugu kimwe nacyo kandi nuko umukuru w'igihugu yashatse kwerekana yuko uyu munsi abigisha bashobora kurebwa nabi n'uwari wese bijyanye bivanye n'uko yahamagara yuko muri cumi na zibiri bategerezwa kurwanya uwo mugwi uravuka mushasha wagwanya leta mvuga aho yisaba Robert ngo afate inkoho aho rero kuvuga yuko uwo munsi n'uwo wese ashobora kugirira nabi umwigisha bivuye kuri amajambo yashikirije kandi twibutse yuko kandi zimwe cumi na zibiri z'abarundi abigisha barimo niyo muntu ashobora kugira nabi uwo munsi abigisha sabarundi nk'abandi sabakozi nk'abandi nizo muri cumi na zibiri ntibarimo mbega hoho zimwe cumi na zibiri zose zashyigikiye yuko umwigisha afatwa nabi ntabwo tuzi yuko benshi mu baciye ku ntebe y'ishuri bose baciye imbere y'umwigisha ikindi nacyo nuko kandi harimo no gukengera inzego zimwe zimwe yagiye ashyiraho n'itarishyirwaho n'ibyiza shingiro cyangwa ayandi masezerano aho bisabwe ko isanzwe tuzi ko hariho umugwi ujejwe kumvikanisha kuganira yaganye hagati y'abakoresha n'abakozi reka na leta mu gihe hariho icuka kibi tukaba tuzi yuko kwiyegereza ikibazo hari mu minsi hariho ibiganiro bikwira hagati y'abaserukira amasendika na leta kandi hariho umwizero uravye amajambo yashikijwe
inkino z'igikombe cha Afrika mu mpira w'amaguru zirinjira kuri no wa gatandatu mu gice cha kane gishiri cha nyuma n'inkino atawari yiteze ko ibihugu bya Gambi na Guinea Equatorial bishika kuri iyo ntambwe ariko bishobora no kubandanya vyerekana ko vyose bishoboka mu mpira w'amaguru muri izi nkino ugwitezwe gusumba izindi uzohuza kuri runo w'Imana Maroc na Misiri ido nido na Valerie Mucho
Urukino ruza gukurikira isaha zitatu z'ijoro ruza guhuza Tunisia na Burkina Faso iyo migwi iragoye kuvuga uhava tsinda Tunisia yatanguye nabi ihava iza kwerekana ko igikomeye mu kwirahira Nigeria uno munsi iza gukina urwo rukino yibuka ko mu 2017 Burkina Faso yabatsinze ibitsindo bibiri ku busa muri zo nkino nyene za kane kuri uno w'Imana naho hazoca uwambaye hagati ya Maroc na Misiri isaha 12 Ivyo bihugu bimaze guhura inchiro 2026 muri kahise kavyo mu mupira w'amaguru Maroc ni imaze gutsinda inchiro 12 inganya inkino 11 itsindwa zitatu gusa naho ivyo biharuro vyerekana ko Maroc izimbere ico gihugu nikiribagira ko mu gikombe ca Afrika co mu 2017 Misiri ari yagikuye mu mahiganwa mu gice ca kane gishiri ca nyuma nyene ugo rukino abakurikiranira hafi bose umupira w'amaguru babona ko ari go ruzoba rukomeye mu nkino z'igice ca kane gishiri ca nyuma urundi rukino go kuri uno w'Imana ni ruzohuza Senegal na Guinea Equatorial Iyo migwi imaze guhura gatatu Senegal itsinda kabiri kuri rimwe rya Guinea Equatorial muri ugo rukino rero Senegal izoba iri kumwe na Sadio Mane yaramaze iminsi agwaye inyuma yo kugongana n'umunyegori wa Cape Verde ariko yamaze kuronka uburenganzira bw'abaganga bwo gukina niyo rero ifise amahigwe yo kugera mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gihe umumenyereza Aliou Cissé atosubira gutakaza abakinyi kubera COVID-19
Uyu ni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko cyuruna ni gwa radio RPA Inzamba n'imbonesha kuri Renaissance. Haraheze igihe umuryango w'umukuru w'igihugu utunganya uko umwaka utashe bikorane by'amasengesho. Intumbero ikaba yo gushima Imana ikigabane ku isoko cuno munsi kiza kurabira hamwe namwe ico gikorwa uko kiba gitunganije n'ico amategeko y'igihugu abivuga ku isoko mushikirizwa na Beni Akserakana.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
nta numwe atazi yuko leta y'u Burundi hatadini na rimwe yegamiye kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi icuko leta atadini na rimwe yegamiye bisa n'ibiriko birahonyangwa Ikibazo umuntu yo kwibaza nimba umukuru w'igihugu atumira abarundi bose n'abanyamahanga mu makoraniro nkayo yo gusengera u Burundi ntivyo babiteye kubiri nibwirizwa shingiro ry'u Burundi inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2019 umwaka wa 2022 Benya Xerakana nije ngiranda kibashikirize kaze Halezi niya kirenga chumi, bisa ni vizabayu mchomu Burundi. Mwela masengesho, umuryango w'umukuru w'igihugu uvuga ko arayo gushimira Imana, abagize leta bose, abarongo intara, abaserukira abandi mu nzego z'igisirikare n'igipolisi, baba batumiwe muri ibyo bikorane. Bamwe muri bo bakavuga ko bavyitaba ku gitsure. Tubibaze Emile Nibasumba.
Abanyapolitike indongozi z'amashyirahamwe yigenga abakozi bo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu eka abarundi batari bake usanga basidukanye niyo nka mu bikorane bitunganywa n'umukuru w'igihugu ikomini gikorane kibereyemo hoho ibindi bikogwa nka byose birahagarara bamwe mu barundi bakaba bajya muri ibyo bikorane kugahato abandi bakajayo kugitsure uwo mukozi wa leta avuga ko sivye bakubwiye bikugira kwingaruka mbi
Mungkin kerana kita dah cegu buat cerita nama gambar itu cegu canggih, mungkin bangku kerana kita dah cegu, mungkin mukuli jihugu. Ya, ramalan ramalan macam ramu tradisi ramalan ramu jihugu. Masih dulu corak kungu bu, tadi ya yo, bila kiri kiri kita mau kaji, bahagu hindu iki bangsa. Ramalan orang chef bu, sebab kami masih dua ramalan tinggal nak ya, jadi canggulan ni ada gelo yang juga si, bahagia. Kalau kami mau kaji kami siapa sekarang, saya mungkin bangsa ramalan bukan jenis yang suka.
Umumnya jihugu, we, abu gakwa heruka, kuita jihugu. ingorane cy'amasengesho mu ntara ya Gitega avuga ko bituma bamwe bamwe barenga amabwirizwa y'amadini barimo
bize bikorane numenye ko ari by'abakristo numenye ko ari by'abayisilamu numenye ko ari by'abakatolika b'abaprotijani umuntu atagenda yo gasanga hanyuma n'abamwe bamusanga muri komarenga ku ngingo z'izi cyane ukwemera kumwe n'undi
bamwe mu banyagihugu bavuga ko bababazwa no kubona abajeje intwaro bamwe bamwe ku mitumba hamwe n'imbonera kure babatoza amahera yo guterera iyo himirije ivyo bikorane bitunganywa n'umukuru w'igihugu
muri ivyo bikorane vy'amasengesho igihe cyose umukuru w'igihugu araronka akajya ko kwigisha nk'umuvugabutumwa ku bwa Didas kiganahe umuhinga mu bijanye n'ibwirizwa shingiro akaba yarabaye n'umushikiranganje w'ubutungane umuntu yiweje uko ivyo bikorane bitunganywa umuntu yo kwibaza ko uburenganzira busaba leta kutegamira idini na rimwe butoba buriko burahunyangwa
ingingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iremeza yuko leta y'u Burundi atadini na rimwe yegamira amadini yose aringaniye imbere y'amategeko kandi ko yemera kumurundi wese ashobora kuja mu idini ashaka kandi amategeko akamukingira atadini na rimwe ryemerewe kwinjira mu nzego za leta kubera ari idini ryemerewe ibica nk'ibindi naho ibwirizwa shingiro ryanditswe gutyo twarabonye yuko muri iyi myaka CNDD-FDD imaze ku butegetsi abategetsi barongoye igihugu baguma bategura ibikorane uko umwaka ushize ibikorane bizamwo abategetsi nka bose barongoye igihugu n'abakuru b'amadini n'abaserukira ibihugu vyabo ku buryo umuntu ashobora kwibaza ati mbega y'amabwirizwa avuga yuko leta atadini itegerezwa kwegamira yo bacubahirijwe
ukutegamira idini na rimwe ni bimwe mu ngingo nyamukuru yerekana amareta yubahiriza intwaro rusangi harimo n'u Burundi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru iwacu muri kahise Musenyeri Evariste ngo yagoye akirongoye diyoseze ya Bujumbura yari yarahanuye leta kutitaho canke gushigikira idini ryari ryo ryose akibutsa ko amadini yose hariho abasanzwe bafitiye uburenganzira gutanga ubutumwa bw'Imana muri aya makoraniro yo gusenga nkuko muvyumvise kutegamira idini na rimwe bisabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abatari bake barabona ko biriko birahonyangwa mu gihe n'umukuru w'igihugu wese mu kurahira yinjira mu mabanga yiwe arahira kubahiriza ibwirizwa shingiro n'andi mategeko y'igihugu ni na hano ikigabane ku isoko giciye kigarukira Ndabayisango ku munsi wa gatandatu uza Benyakserakana nariko ndakibashikiriza naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
mu gusozera no makuru nkuko bisanzwe bigenda ku minsi yose ya gatandatu tubabwira makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ayuno munsi tukaba tuyashikirizwa na Jonjo n'Imenya
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurire kuri SOS Media chandika ku barovyi 22 bo muri commune Bugabira mu ntara ya Kirundo bafashwe barafungwa bagirizwa kurobesha ibikoresho bitemewe umukwabo wo kubafata wagizwe n'abajejwe intwaro n'umutekano ico gihe hafashwe imisegetere ja 40 ikinga imibu Isenga 85 bita maya nazo nyene zitemewe mu burovyi n'ibindi bikoresho byose byaciye biturigwa abarovyi 22 bakaba baciye bajanwa mu gasho ka komine Bugabira aho bamazeyo ikiringo cindwi ariko rero naho bafunzwe abajeje intwaro muri komine bakavuga ko gushika ubu atategeko rihari rihana abarovyi bakoze amakosa umuga wabo abajejwe gukingira ibidukikije bagasaba ko hoshigwaho ibihano bikomeye kugira ngo abarovyi bakurikize amategeko mu bya politike naho ikinyesha makuru iwacu cyandika kubijanye n'ifishi iheruka gushigwaho n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere kwigenekerezo rya 2024 kuno kwezi iyo fishi ikaba ari iyo gusansuma abakozi bose ba leta n'abigenga Igiteye amakenga mashirahamwe adahari na inyungu za politike nuko harimwo ivyo kuvuga ubwoko bwabo iyo fiche ikaba igizwe n'ibintu munani harimo igitsina ubwoko imitumba bavuka ko nakazi bakora hamwe n'itarike batanguriye kakazi iyo fiche yarahawe abategetsi bo hejuru abarongoye abandi mu buzi bwa leta nayigenga hamwe n'amashyirahamwe yo hanze akorera mu Burundi mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politiki bakavuga ko kubona bashyiramwo ibijanye n'amoko bivuguruza iby'umukuru w'igihugu yirigwa aravuga ko ikibazo cy'amoko ataco kivuze ariko ritarongoye yoyo ikamuvuguruza aya makuru tuyabandanirize mu by'ubutunzi ikibesha makuru Burundi Eko cyandika ku ihagarikwa ry'imirimo y'abadandaza bakorera mu isoko bita kwa Sion Bujumbura ijo kumenyesha makuru kivuga ko abadandaza batagira ayo bacije nayo bamira ku igerekerezo rya 2025 na 2026 za kuno kwezi abadandaza niho bahagarika imirimo biyamiriza ingingo yo kuduza ibiciro by'ibibanza bakoreramwo muri iryo soko ibiciro bishasha bikazotangurana n'ukwezi kwa mbere bakavuga ko ibyo biciro ari by'umurengera kandi bitandukanye bivanye n'ibyo badandaza ibibanza by'abacuruza inyama byahora bipanzwe 159,800 bizoriwa 182,000 n'amajana 5 by'amafaranga y'amarundi ni ukuvuga ko byaduze ku rugero rungana n'ibice 38%. Abadandaza imboga n'ivyamwa imezi imwe bahora bakose 29,500 bazoriha 41,800 vyadugijwe ibice 41%. Abadandaza indagara bazoriha 35,400 mu gihe bahora bariha 23,600 ni ukuvuga ko vyaduze ibice 50%. Imangazine yahora ikoswa 43,000 vy'amarundi izori wibumu majana 10 vy'amarundi bikaba vyaduze ku rugero rw'ibice 71%. Kioske nayo yahora ikoswa 94,400 izoriwa 75,000 vy'amarundi ni ukuvuga ko yadugijwe inshuro 85%. Mu gusezera ano makuru yanditswe bimenyesha makuru muri ino ndwi tugaruke ku nkuru ya politike aho ABP Info cyandika kuyemezwa 100% ry'integuro y'itegeko rizotuma abarundi n'abanyamisiri bagenderanira atampapuro bita visa zirinze gusabwa kuri uyu wa kane igerekezo rya 27 ukwezi kwa mbere uno mwaka niho abashinga bateka bayemeza ku bwa ABP Info ngo bizotuma ubutunzi butera imbere imibano nayo ibe myiza agati y'Uburundi na Misiri aniho rero hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri ino ndwi Joje nimenya na yabashikirije nkaba ndabasezeye ndabipfuriza kugira weekend nziza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Ninunga duce dusozera no makuru twari twabateguriye dushimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Josine Kaze akaba rije na yabateguriye mugire ibihe byiza mwese naho utaha.